Tuwashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahazwe. Senare yiyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemeza ko igenwa n'ikiringo cha gatatu canya kwigendera President Pierre Nkurunziza w'u Burundi vyahunyanza amategeko y'ico gihugu na ya yase abari baritwaye kuri no dossier barafite ico basaba
ko baraba bati nkiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza gateka kabo abakoze ivyaha vyagahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa.
Uyu ni umunyamategeko Dieudonné Bashahishize hari mu runani rw'amashyirahamwe y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yitwaye avuga ko ikiringo cha nyuma cha nyakwigendera Pierre Nkurunziza caciye kubiri n'amategeko. Muri make mu Rwanda igiciro c'ibiraya caduza amafaranga arenga ijana, naho hirya no hino ku isi urugamba hagati ya Ethiopia na TPLF rushobora kongera gushuha. Amerika yibukije Armenia ko iri ku ruhande rwayo. Turabigaruka ko muri ano makuru. Onu nayo inegura abatalibani badashaka kugura amashuri y'abakobwa bugaye mu Bwongereza ho imitegure yo gushingura umwamikazi Elizabeth wa kabiri higeze kure. Hidoni duyano makuru se duce ku masonga ni mukanyi sase musangwe kazi. Eka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Ubwongereza na Canada vyemeza ko abategetsi ba Eritrea bahamagariye ingabo zabo kumera amagabo bakitegura urugamba rushobora kongera gushuha mu buraruko bwa Ethiopia. Agahengwe impande zishamiranye zari zahanye mu kwezi guheze kagatanga icizere ko intambara imaze imyaka ibiri hagati ingabo za leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF yoba igiye guhera. Kagwijwe rero n'ubusa n'ukongera gutana mu mitwe kw'izo mpande. Izo mpande zibiri ziriko zagira zanya kurenga ku masezerano yo gutanga gahengwe zikegekana ko uwarashe ubwa mbere mu gutana mu mitwe kwabaye mu buseruko no mu buraruko bwa Tigreya. Leta za Canada n'Ubwongereza byasohoye urwandiko ruhanura abanyagihugu bazo bari muri Eritrea kwirinda ingendo zose zitari ngombwa no gufata iyindi mikenyuro yo gukingira umutekano wabo. Ubwo rwandiko rugira ruti mwicunge cyane. Impande zishamiranye ntacu ziravuga kuri uko kugabisha kwintambara ishobora kongera gushuha hagati ya zo gusa. Abategetsi mu ntara ya Tigre babandanya kwerekana ishaka ryo kwitabira ibiganiro vy'amahoro biri mu minwe y'umwe bwa Afrika mu gihe leta ya Ethiopia ataco iravuga ku mugaragaro kijanye n'ivyo biganiro. Muri Amerika umukuru n'amashingamateka wa leta zunze ubumwe za Amerika Nancy Pelosi yanebaguye ibitero Azerbaijan iheruka kugaba muri Armenia mu rugendo arimwo i Yerevan ku murwa mukuru wa Armenia. Madame Pelosi yavuze ko ibitero Azerbaijan yagavye muri Armenia muri nondwi turiko turasozera bihonyanga amategeko kandi vyahitanye benshi. Ingabo za Azerbaijan muri nondwi twibutse ko zasubiye gutana mu mitwe n'iza Armenia ku mipaka ivyo bihugu bihana. Abasirikare barenga amajana abiri muri rusangi bakaba baguye muri iyo ntambara. Armenia ikemeza ko abaguye ku rugamba ku ruhande rwabo ari 135. Azerbaijan nayo ikavuga ko ku ruhande rwayo yabuze abasirikare 77. Abashingamateka baherekeje Nancy Pelosi muri Armenia bemanze ko Azerbaijan ariyo yasomborokeje ingwano y'inoncuro bagira ko basaba ko yovyemanga. Pelosi nawe yagiye ko yibutsa ko Amerika iri ku ruhande rwa Armenia gutyo ikaba yipfuza kumenya imfashanyo ikeneye kugira ngo yirwanire. Ijwi Amerika turabandanya n'amakuru agezeho igenye no kwisisha mu muzamakungu ONU yongeye gusaba dishimitse yugurugwa ry'amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistani. ONU yavuze ko ari biterasoni nibara ko n'amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistani arumanije umwaka yugaywe. Hari nk'irigenekerezo aho mu mwaka uheze inyuma y'iminsi mike y'abatalibani bagarutse ku butegetsi bafashe ingingo yo kugurura amashuri yisumbuye yiga ko abahungu. Mu kwa gatatu ko mu mwaka uheze ubushikiranganje bw'inyigisho bwaruguruye y'abakobwa ariko abategetsi ba Talibani bayugara inyuma y'amasaha make cyane yuguruye igisata cha unyukijejwe gufasha muri Afghanistan unama mu mfunyapfunyo kikaba cemeza ko muri rusangi imiyabaga y'abana b'abakobwa bakoze ko nino ngingo irenga miliyoni. Marcus Potel atwaye ico gisata yagize ati ibi nakambaro kibara nta handi vyabaye ku isi biriko vyica kazoza k'ibibondo na kazoza ka Afghanistan. Umunyamabanga mukuru ishamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres abicije ku rugarwe rwa Twitter nawe yanditse ko umwaka abatalibani bamaze babujije abakobwa kuja ku ishure ari umwaka waranzwe no kubima amahigwe bizogorana ko bongera kuronka. Abatalibani bacugara amashuri y'abakobwa bavuga ko bayugaye vyimfata kibanza bumvikanisha ko zimwe mu mvu zibitumye ari uburyo buke bwo guhinyanyura inyigisho zabo kugira ngo zijemo ico bise ivyankenegwa vy'idini rya Islam. Mu ntango z'uku kwezi ariko hari imenyesha makuru vyo muri Afghanistan vyemeje ko bayugaye n'ibigira nkana bivuye ku bavyeyi banshi bo hagati mu gihugu batumva ko ikibanza c'umwana w'umukobwa ari ku ntebe y'ishure. Hambavu yo kugara amashuri y'abana b'abakobwa, abatalibani hari ubuziba kurimiriyemo igitsina gore barongeye kandi kubategeka ko babwirizwa kwama bipfutse umubiri wabo wose igihe cyose bari hanze y'imihana yabo. Nenabice ku masonga nkitangura mu ntango zano makuru imyiteguro yo gushingura umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza igeze kure. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Madamu we Jill Biden bamaze kugera i Londres mu Bwongereza ahejo kwa mbere bazokwitabira imihango yo gushingurana iteka nyakwigendera Elizabeth wa kabiri. Bitekanije ko uno munsi ku kagoroba umwami mushasha w'Ubwongereza Charles wa gatatu afungurira abategetsi baza bamaze gushika mu Bwongereza kuzoherekeza uganyuma nyina wiwe Elizabeth wa kabiri. Abanyacubahiro bitezwe kuzoba bari muri iyo mihango yo gushingura umwamikazi Elizabeth wa kabiri baharugwa mu majana. Muri bo harimo imiryango y'ubwami bwo hirya no hino ku isi, ubwami bw'Ubwongereza ahamukamenya ko bwanatumiye igikomangoma ca Arabia Saudite Mohammed bin Salman yegekwa ko ubwicanyi bw'agashinyaguro bwakorewe umenyeshamakuru Jamal Khashoggi mu 2018. Ijwi rya Amerika ejo ribararikiye kuzokurikirana ibiganiro bidasanzwe by'ishingurwa ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza. Amakuru yose abagezweho hirya no ku isi mushobora kuyakurikira kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Sentare y'ingururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarafashe ingingo yemeza ko igenwa n'ikiringo cya gatatu canya kwigendera President Petero Nkurunziza w'u Burundi vyahonyanza amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimo n'ibwirizwa nshingiro. Ibindi kuri iyo nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kubw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ijwi rya Amerika rifitiye ikopi igenwa n'ikiringo cya gatatu ca nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahonyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo n'ibwirizwa shingiro. N'urubanza rwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko ata bubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015. Yamara ingingo ya 97 y'ubwo rubanza rwasomewe mu mpisho yungururizo ivuga iti nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca ijyano hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'2019 n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatanu ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko byahonyanzwe. Ndugaye twa mugina Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kaze na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka 7 ndetse n'ikirengo kivugwamo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insegu. Umunyamategeko Dieudonné Bashirayishize ari mu bashingwa manza bakurikiranye ubwo rubanza, ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afurika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambo uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere, mucamwumva ko haheze imyaka irengandwe tugira ku kinyoma, tugira ku gikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma ivyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura u Burundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyinde mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isigaye itwagwa no mu Burundi ko byari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa kucaco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Ruje gusubiza agateka abantu bahagarariye amategeko bagahagararira ibwirizwa nshingiro, amasezerano ya Arusha, bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yicuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo ko ubu atwara sentare y'ibihugu indwi. Jean Anastase hicu Burundi umuhinga mu byerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cha gatatu, abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. Ingingo ya 98 igira iti ndoguruye twa Mugina urubanza ni nkaho ruteye impari kandi rusinziriye, bitumwe n'uko icyo kirengo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego, ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamo Peter Nkurunziza akaba yaritavye Imana. Ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari zitegeye kubiri n'amasezerano ya Arusha ndugaye twa Mugina. Ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya EAC utwari yo sentare Nestor Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Sentare iwacu yavuga ubuseruko ishe y'urubanza ibihejeje ariko itashigenda kugukurikira kurabi uko urubanza washizwe mu ngiro. Nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro, leta yashibwa igashibwa ninjire mu ngiro akazo kumagaru hagaruka ariko no kwashaje no bwa yuko ntanzi ikuyasha.
Yamara kuri yencuro hoho amashyamwe yigenga yari yitwaje arafise ico kogwa nk'ugushumbusha abazize ntureka zadutse kubera ico kiringo
ko baraba bati nkiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha by'agahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa.
Izo mpari zadutse zatumye abantu barenga 400,000 bahunga Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015, ubu hafi igice cyabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru tugushimire.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
mugihugu cy'u Rwanda igiciro cy'ibiraya caduza amafaranga arenga ijana mu gihe kitarenze indwi. Abarimyi b'ico gitegwa bavuga ko biterwa n'iduga ry'ikiguzi c'inyongera musaruro hikikari mu Rwanda. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Jean Baptiste Mico Myiza.
Umurenge wa Kinigi mu karere ka Musanze ahazwi nk'ikigega cy'ibirayi mu Rwanda, abacuruzi n'abaguzi baravuga ko igiciro cy'ibirayi kuba cyageze hagati y'amafaranga 450 na 500 ari ikibazo gikomeye.
Ibirayi mbere twabigurishaga 500, none ubu turi kugurisha 450. Uko kumera harimo ikinyuranyo kubera ko ibirayi byahenze.
Umuntu uri kurya ibirayi ni umwe n'umwe, gusa wakorera 1500 kuba ufite abana batatu namba bane ukagura ibirayi, wagura ibiro waguri babona ibirayi bibahagije.
Dufite ikibazo rwose, umuceri ubu ngubu nawo warazamutse, ubu ngubu nta mbese ubu dufite inzara kubera ibirayi, byose biri kuva ku birayi rwose. Ntidukore ngo uvugize turashonje inzara iratwishe rwose mu kapita.
Mu mujyi wa Kigali ibirayi byo mu bwoko bwa Kinigi naho byavuye ku mafaranga 400 ku kilo bijya kuri 500 ahegereye Nyabugogo mu marembo y'umujyi wa Kigali, aho bicuruzwa bivuye mu ntara bishyikira. Ahayitaruye ikiro kikaba kigurwa amafaranga ari hagati ya 500 na 600. Iri zamuka ry'igiciro cy'ibirayi abacuruzi bavuga ko ririmo guterwa n'ibura ry'ibirayi ku isoko. Abahinzi babyo basobanura ko impamvu y'iri gabanuka ari ikiguzi cy'inyongera musaruro cyazamutse. Aba ni Nkotanyi Israel na Tuishime Janvier.
Impamvu ibirayi bihenda byahenze biraterwa n'inyongera musaruro ihenda. Imiti dutera mu myaka, amafumbire dushyiramo yarahenze cyane. Urabona nka mbere leta bavuga ko dushyiragaho uruhare ku muturage NPK ku kiro yaguraga 550, ubundi 450, none ubundi ikiro turakigura 1100 cya NPK.
Amafumbire yarazamutse, imiti irazamuka. Uri kubona n'ubungubu ubuhanuzi wavuga ngo ubushobozi ngo burimo hano ubona ko budahagije kubera imiti ari ifumbire. Cyose byabaye ikibazo ku bahinzi, ari byo bituma n'ibirayi bizamuka buri munsi.
Kugira ngo izamuka ry'igiciro cy'ibirayi rigabanuke, abahinzi basaba ko leta yabafasha ikabunganira ku kiguzi cy'inyongera musaruro. Nkotanyi Israel na Sibomana Atanaze.
Kugira ngo ibintu byongere kugenda neza nuko leta yakora uko ishoboye ikongera ikadufasha ko inyongera musaruro n'ifumbire byongera gusubira ku giciro cyahozeho mbere cyo hasi n'imiti. Ibyo rero byadufasha abaturage bakongera bakabona ibirayi mu buryo bworoshye kandi bwiza.
Icyo leta yakora byibuze, wenda imbuto nubwo ihenze, wenda umuntu yapfa kwishakisha akashakisha pe. Ariko noneho ku kibazo cy'ifumbire, kuko ntabwo nzi ituruka ikibazo cy'ifumbire buri igabanyije, kuko ikibazo ishatse ukoze uburyo bwose mbona ko ku kibazo cy'ifumbire ikagabanyura no ku muti, wenda abandi umuntu yapfa kurwanya.
Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yaherukaga gutangaza ibiciro bishya by'inyongera musaruro mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Iyi minisiteri isobanura ko leta yunganiye abahinzi aho ku ifumbire imwe n'imwe ubwunganizi buri ku kigero cya 42% by'icyakabaye ikiguzi cy'ifumbire, kuko yahenze ku isoko mpuzamahanga bivuye ku ntambara yo muri Ukraine. Radio Ijwi rya Amerika ahubwo yegeraga Minisiteri y'Ubuhinzi kugira ngo igire ikivuga kuri iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ibirayi. Umuvugizi wa Eugene Kwibuka yayeretse inyandiko igaragaza ko ari itsinda riyobowe na Minisiteri y'Ubucuruzi ifatanije na Minisiteri y'Ubuhinzi kugira ngo harebwe niba iri zamuka ry'ibiciro by'ibirayi rya hato na hato nta zindi mpamvu ziri kuri tera ziyongera ku biciro by'inyongera musaruro n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inzego z'umutekano zugaye amasoko mato mato yo mu nkambi ya Murongwe, impunzi zahora zisumiramwo abari mu mashirahamwe yigenga bahiruka gusaba ko ayo masoko yugarwa abagera ku 600 muri iyo kambi. Bahangayitse bavuga ko atahandi hafi bazosura kuronka abasumira. Vedaste Ngabo atubandanirize ino nkuru.
Izi mpunzi zicururiza mu isoko riri mu nkambi ya Murongwe iri mu gace ka 14 zivuga yuko inzego z'umutekano ziri mu gipolisi n'abitwa basungusungu binjiye muri iryo soko batwara bimwe mu bicuruzwa byabo birimo ibiribwa n'amavuta. Mugogo go kubacha muri iyo soko ngo ntirizongere kurema.
Baradutwara ibintu uto wasumye twigihumbi utujumu uturengarenga udutunguru bacha baterera mu modoka yabo bakacha bajana. Bashaka kutugira ngo aba kwa farao none tugire gute? Nibavuye badusubiza muhiri wacu hama tugitahire muhira. Ko saba baduha umutekano nyimba ushaka kurema iyo muri diziwiti agende kuneza apana kunkoni apana kugiti nyimba ariyo mu kibembe tugende kune ababishoboye bagende abatabishoboye nao babareke biguri utujumu nga nakanuka ka santre hari santre yobura ho muntu yogurira utujumu uturengarenga.
Nkambi ya Murongwe irimo impunzi z'abarundi zirenge 600 yubatswe mu mwaka wa 2017. Impunzi zirimo zivuga yuko ubusanzwe amasoko mato mato yo mu duce twa 14 na 18 ko muri iyi nkambi akunze kurema ku mugoroba afashe cyane abatuye iyi nkambi kuko isoko rikuru rya mungano riri kure.
Ahantu ndazi kuva na kera ahantu hari abantu ntihabura kasoko k'iminota 30 ahantu hose ubusoko burahaba na kasoko gatangura saa 11:30 size registe nta muntu subira kwasanga ariko ngaha anya kugeza uno munsi ibintu biriko biramenwa wiguriye uwagi ukigopeshereza udutomati yo mu kigobe waje kwanda kugira nke kamahera majana 2 y'umunyu ugacusangana bagacabaza bakamena mbega aya mahera muduhereza inyuma ya meza 3 ubanayo tunga umuryango umuntu atabanjeje gutarataza ni muturekera ko kasoko.
Kipansi gatanagi numwibuze serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongwe avuga yuko batewe ubwoba yuko bashobora kwibasirwa n'umutekano muke ni gahunda yo gushaka kwimurira aya masoko hanze y'inkambi.
Turese yuko atasoko ishoboka mu ijoro hanze icyo no kongera kunuko n'umutekano ari mukeye tunga haye harafa abantu ankete ziguma ziriko zirakogwa ntizihera ni ukuvuga n'abantu baba bari hanze y'ikambi bataha biruka hama rero iyo bari kubatubwira rero ngo duje hanze harimo amakenga menshi cyatanga ni ukuvuga umutekano warusanzwe warusanzwe hanze ari muke.
Twavugishije umuyobozi w'igipolisi mu nkambi ya Murongwe atubwira yuko ari mu rugendo ibaraka adusaba yuko twongera kumuhamagara kongeye kumuhamagara ntiyafata telefone gusa mu nama y'umutekano yateranye ku wa gatatu. Ubuyobozi bwa societe civile bukorera mu Murongwe bwasabye yuko amasoko mato mato yavanwa mu nkambi akajyanwa hanze yayo. Izo nzego zivuga yuko biri mu rwego rwo kubahiriza amasezerano na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yagiranye n'abaturage batuye mu Murongwe mbere yuko inkambi yubakwa. Ayo masezerano yavugaga yuko ibikorwa by'iterambere birimo amashuri, ibitaro ndetse n'amasoko bikwire kuba hanze y'inkambi aho kuba mu nkambi. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragize.
Ijwi rya Amerika tubandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi! Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Elfu mbili mbwangu. Elfu ine. Franga gani niko natumikia? Mba franga kidogo isi ya uza te sanse. Elfu sita miatano. yopeke tu marawa hii transporo mwena nishinda kabisa. Karibu karibu baklia bangu wapendwa kabisa Combo Taxi likia apajua kubangwa. Mina pata
mwati.
Mata, witonde, urabona ibintu nkoreye? Iyi costume yaranenze wishyara ibyo bibuno byawe. Urimo kugenda ipfunya pfunya koko, etanso rwose.
Bika abantu bimuhumura mwabaye gute. Ubwo bwishime bwanyu buzobageza.
Oya.
Iyi costume yijana, ipfunyiranye mangi vuye mu kanwa kinka. Niyo uri kuranyishima ko wewe?
Apana bakleya bangu musikorogane nyimu niambi tu kwenye ndabacha kabisa.
Umva mwihorere. Banzu nyegereza ku mpaka mfite inama ikomeye rwose bidasanzwe.
Jewe ni jutangura gushikana kuko ni jewe ngiye ku isoko ya karere.
Oya atashufu. Ibikomerezwa byo sobera bihari muri yo nama bitegereje ikigano ndi butanje nk'umutorage uhagarariye abandi sinakwibishya rero ngo nkererwe none uri kuva ngo ngoje mu masoko
mbwira we n'umunyagihugu asanzwe
nyine n'umutorage usanzwe nyine
hanyuma ukavuga ngo bihangage by'iwanyu ngo bigiye kukumviriza
bitanyumva none ese ubwo uraseka iki sekere mada uyameze vubura cyabiharaye seka rwose nakubwira iki
ariko mana yanjye hasigaye kuzotubwira ngo ngugiye mu nama ni imana ngura yibwira yumviritse
muranchekesha
ariko ibyo mbabwira ngiye n'ukuri nabwo nkunda kubeshya rwose
umviritse shaka kuvuga ibyo ushaka byose mugabo jewe sinemera kumpagarara ko sinshobora guhagarara kugakana n'umuntu yibabura yigira byinshi ngo agiye kumvirizwa ngo nibihangage byiwawe ibyo turazi ko
atibyo ntabwo bitangaje kuba wenda utabyumva kuko wendi wanyu ntabwo bihaba ariko iwacumva nkubwiye abayobozi baha abaturage umwanya bagatanga ibitekerezo byabo kubibakorerwa ngo nibyo ngiyemo rero
iwanyu aho ntundi kurambeye
nkubeshyere igituza siho ngiyese
kune kwane binakuhaka papa
cyane rwose
ewa nashyira kuko twa tukuye na bile bya vile kabisa
abategetsi b'iwanyu barabumviriza
cyane rwose ariko
yewe
ewa nashyira kuko atabasiki yake sauti y'abakaji kabisa sitabadanganya
yewe bawe nabarenganyaga burya koko kuba mudahabwa urubuga ngo namwe mutange ibitekerezo n'abayobozi ngo bumve ibyanyu birababaje umva hari igitekerezo nungutse
abo
mutega amatwi mbabwire wasanga uyu munsi ariyo mahirwe yo kubiganiriza abayobozi banyu
sasa kiki tufanyaye
nk'ubu twugira urunani hagati yacu ari abanyamuhumuro abanyabugo abanyarusange tukajya hamwe
ewan nataka nisikie mawazo kabisa
ubwa mbere na mbere je nibaza yuko yaya matati twarimwe twoshaka tukayareka tukajya inama hanyuma tukumvikana neza ikintu ca mbere nyamukuru dushira imbere kandi nibaza ko twese tubizi ikintu ca mbere dukeneye muri aka karere n'amahoro n'umutekano
amahoro rwose
kandi rero nkatugiye hamwe tukabwira abayobozi botkumva
sasa mama acha mimi niwaambie kitu papa kwa mfano nataka kupana mfano ya taxi Combo yangu mbona hii taxi mimi natembezaka kwanza mimi ni kazi yangu lakini pinemo ikitoka manake motogara itatembea unaona na kama motogara itembee sasa manake na wale wengine wote watapata tu shida sasa na za wale nazo kama azitembee manake ni shida tu shivote si vote tuko bakaji ba region moye
ndabumvise neza none wabashiki banje mumve none tujina ni mureshi byo mwari mugiye mo byose tujyane muri nama rwose ngiye
nibi bitegeka
sasa papa
ameza rwose
na iki kijile cyangwa cya taxi niko nacyo hapa nacyo batani kubali kweli niongee kabisa
abantu bose barumvikana bapfa kuba rwose ari abaturage batanga ibitekerezo ni dukora ubuvugizi hamwe duturutse impande zose z'umupaka mwembe mugatanga ubuhamya ku bintu bibabangamiye mukabibwira abayobozi bo muri aka karere ndahamya kamajwi yacu yose hamwe ari burisho kumvikana neza kandi akagira imbaraga
twende kabisa na mimi niongee atanyangale kama tanga sina shit tapata ata droit basi Ya ni kweli papa.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akano nga duche du sozera makuru tukwa tuwa fiti ya mlikano kanya kuri mikro marikume na joe diana ni nahazwe na wategure nongira ndawa shikiriza wigano na makuru vizuno mgoroba ya koze diyo donetru wa hilo yegira nije ama joe se mvise kuzina gyaba genzi batru tuvike wanwe tu ifuriza kwa ndanya mura ni kwa mjo mlimo vizose na huta
Taubara 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 Wanu wawe Taubara Rengera, Rengera, Rengera. kurengera vanu bawe.